Urakoze Oriane ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda. Aho ikigo cy'igihugu cy'amakoperative kivuga ko cyatanguye kuzunguruka amakoperative imwe ku yindi mu ntumbero yo gutorera inyishu ibibazo biri muri ayo makoperative. Ni mu gihe abayakoreramwo bo bavuga ko amwe mu mategeko bashiriweho azitira bamwe. Ninkuru yakurikiranywe n'umumenyesha makuru wacu Claude Ganza Munyamagana.
Dufite umukozi ushinzwe amakoperative muri buri karere naho nuko no kuntara nuko. Ubingama dufite nuko turukuzengurukwa buri karere tukakajagajaga kuburyo kibazo cyaba gihari cyose turukuvamo tugiye.
Ni umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere amakoperative mu Rwanda asobanura ingamba zafashwe mu gukemura uruhuri rw'ibibazo byugarije amakoperative hirya no hino mu gihugu. Ibibazo by'imicungire n'imiyoborere mibi y'amakoperative kunyereza imitungo yayo ni nk'ikita rusange mu makoperative hafi ya yose. Professeur Harerimana Jean Bosco ukuriye ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere amakoperative RCA avuga ko nko mu makoperative y'abamotari mu gihugu hose bamaze gukoramo amavugurura, ariko no mu yandi naho amavugurura nk'ayo yagezemo.
Tumaze iminsi n'ubundi tuvugurura inzego z'imiyoborere kugira ngo koko amakoperative agirire inyungu abanyamuryango hatazamo babandi bayafashe ugwate, ari nacyo kibazo cyari kimaze iminsi gihari. Ubu RCA kigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere amakoperative kiri mu baturage, ntabwo kikiri Kigali. Turagira ngo tumanuke rwose amakoperative nayo abaturage dukore n'abaturage, tutakomeza kwifungirana mu biro nk'uko n'umukuru w'igihugu yabidusabye, ariko n'ubundi twumvaga ari nabyo bikenewe. Ubu ngubu nta kindi turi gukora uretse gukorera aho amakoperative ari kuyasanga, tukamenya ibibazo byayo bitararenga inkombe, tukabikemura bitari byanavuka, tukabimenya hakiri kare.
Nubwo amarira y'abanyamuryango b'amakoperative yaba y'abamotari n'ayandi amwe n'amwe yishoka ku maso mu gihe cyose ubaganirije, Professeur Harerimana avuga ko ikindi basanze cyihutirwa ari uguhugurira amakoperative gukoresha ikoranabuhanga mu mikorere yayo ya buri munsi kugira ngo imicungire y'umutungo wayinoge. Avuga ko amakoperative yunguka ariko imicungire mibi y'umutungo igatuma abanyamuryango umwe ku wundi badatera imbere. Cyakora hari amwe mu makoperative yishimira intambwe amaze gutera. Uyu ni Rukundo Aaron wo muri imwe mu makoperative y'abamotari ikorera mu karere ka Musanze.
Dufite abanyamuryango 260,000 ariko abari active ni 400. Ibyo twagezeho twubatse inzu y'igorofa mu karere ka Musanze, iyo nzu tuyikoreramo kandi iranakodeshwa. Dufite ibindi bibanza bibiri, kimwe kiri mu murenge wa Kinigi, ikindi kiri mu murenge wa Cyuve. Icyo kiri mu murenge wa Kinigi turateganya kubakamo hoteli. Iyo nzu ifite agaciro ka 160,000. Ibibanza nabyo ko ari bibiri bifite agaciro ka 40,000,000.
Ku rundi ruhande ariko hari ayandi makoperative avuga ko hari ingamba leta ifata mu izina ryo kuvugurura no kunoza ubucuruzi, ariko ugasanga bitari mu nyungu rusange z'abagenerwa bikorwa, ahubwo bikaba bigamije kuzamura bamwe no gupyinagaza abandi. Uyu waganiriye n'Ijwi rya Amerika n'umwe mu bakoraga ubucuruzi bw'amata mu karere ka Rubavu bayagemuraga mu mujyi wa Goma, ariko ubu barahagaritswe.
Ubirebye ntabwo ari inyungu rusange, kuko uruganda bita Inyange Industries uko bagendaga batwereka batubwiraga ko Inyange atari monopole, ifite icyangombwa nk'icyo n'andi makoperative afite, ariko wajya gusaba ugasanga Inyange ikaza ikabritariza abantu kandi ari koperative. Kamwe murumva ko nuvuga ngo ni bya bindi bavuga ati abantu bihangira imirimo. Noneho wakubona kwihangira imirimo direct rwiyemezamirimo w'ubifitiye ubushobozi ufite, wenda n'izo mbaraga kuko abantu bose batanganya imbaraga, ukaba wamwigiye isoko, ukaba wamwigiye akazi, ubwo wakaza akavuga ati noneho njyewe ndabikora ntya biruta uko wowe wabikoraga, ahubwo wowe sohoka uvemo. Twasanze ko ruriya ruganda ibyo dusa naho rwakoze ari nka monopole.
Ni ukwiharira isoko,
niko bimeze.
Mu gihe amakoperative akomeza gushishikarizwa kongera umusaruro, ikigo gishinzwe kuyateza imbere kivuga ko yagera kuri 80% ahagaze neza, 20% akaba ari afite ibibazo. Ni ijanisha naryo rikiri hejuru, kuko bisobanuye ko mu makoperative asaga 25,000 mu gihugu hose arenga 600 afite ibibazo. RCA ivuga ko amahugurwa yahaye abashinzwe imicungire y'amakoperative kimwe n'abakozi bo kubafasha bashyizweho ku nzego z'intara, uturere n'imirenge, bizafasha abanyamuryango b'amakoperative gukurikirana neza imicungire y'umutungo wayo, bityo buri wese mu bayagize akabona inyungu. Claude Ganza Munyamagana, Irubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi rya Amerika.
Banywanyi namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda,
tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22 radio ijwi rya Amerika radio yanyu. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC. Muri kurikirane rw'inkuru zibabwira ukugena impunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda zigerageza kwibeshiraho, mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru yagendeye abasuka imishatsi y'abagore, abahingura ibisharizo vy'abakenyezi, abakora inzara n'utundi tugenegene bakorera mu nzu imwe iri muri quartier ya Kaciru ikigali mu Rwanda.
Ndiko ndasuka ndiko ndamugira bukle. Tuba twizinze nk'irasore.
No mukenyezi wo murundi kazi akiri muto yicaye ku gatebe karekare imbere y'ubu hari ubundi mwigeme yateze umutwe ngo bamukorere imishatsi. Ako kazi kiba gakorera mu nzu irimo n'abandi bagenzi we bakora utundi tugenegene n'ibisharizo by'abakenyezi. Avuga ko mu buzima bwiwe bw'impunzi ako kazi kamufasha kwibeshaho.
Ndazibusuka penso niyo bitaga mu Rwanda bayita penso ariko nibijyamye. Ndazibusuka marasta, ndazibusuka madred karamfasha kwifasha bimwe bimwe je nkorera muhira mu masano muri ville kenshi niyo baronga amafaranga. Ongeze ndagerageza kubera ndafite na page ya Facebook banyugururi niyo ituma ndonka abakiriya gusomba benshi benshi n'abarundi kazi. Ariko n'abanyarwanda n'abaronse ni benshi ubu.
Nuburi kwarakoregwa imishatsi no murundi kazi ati nashimye guteza imbere abiwacu.
Ngira ngo birambere. Nashimye ibi kubera ko ari byo bimara mu gihe kitari gito. Ni kubera ko nzi ariko ari murundi kazi wiwacu kandi nanje nkabashaka kumuteza imbere. Nkawe tuzinanye benshi tuza iwiwe kubera niwe tuzi.
Iruhande y'ubusuka hari ubundi mugabo nawe yoza inzara z'abakenyezi akazisiga akongera agakora n'utundi dusharizo nk'amahereni y'abakenyezi. Uwo ata amahanga arigisha n'ukuri.
I Burundi ntavye nakora.
Tuvuga tuti amahanga arigisha none.
Cane arigisha cane arigisha. Ndazi gusuka, ndazi gukora inzara, ndazi kugira isuku y'amaguru naravyize. Iyo ba ndi Burundi ndi sur certain ko ibintu atavye n'umbalitse from. Je wese novuga ko ari amagogo uretse ko atagapfuye atagakira. Hariho amahereni, hariho n'ikindi nari nkiriko ndakora co mwizo sico co gifite utuntu menga dushami. Amafaranga ijana, imbombo y'umwana, umukate, umuceri biharage, ahama kandi nako kamfasha kuriha inzu, kamfasha no kugura nyene ibindi bintu bitandukanye.
Hirya gato hari na mugenzi we ahingura utudede twanditse mu ndome z'amazina y'abatwifuza.
Utudede twita mu Gifaransa n'utu bracelet. Ahanini ni twonkora
udukora mu iki kumuntu ukora zihira n'intoki aho havamo ikintu kiboneka.
Yego cyane gose. Umugenzi yambwiye ndamukorere, yambwiye ndamwandikira izina ryiwe, urumva aha mu mwanya akavaga arangira ndakamushyira. Yambwiye ndamushyire ko yitwa Emma. Amashyengi nongera kwa ka grife kiwe yashinya kuvuga ndamushirire ko kantu ari umwanya nk'amasaha 8 gutyo ndiko ndagakora.
Ugacuka gusa nkanga.
Ibiri. Aha ni namazina ni yagoye kwandika. Ndafata umwanya ndiko ndacapa mu mutwe nongaha kandi.
Nkizwe rya Amerika urikorera kantu nkako ugacapa mwaye amazina.
Cyane gose. Ariyo nako twakoze Amerika hari ku idrapo ya Amerika ni u Rwanda. Baradukunda.
Aho nyene hari n'ubundi musore akora amafoto cyangwa utuganuke dutangwa mu manza zitandukanye bita amakadre, nawe nyene arashima ko bimutunze.
Jendu artiste peintre dessinateur pour amatablo asanzwe, tableau de mariage, amatablo y'anniversaire, ama ndakora n'amatablo nyene. Hari amatablo menshi abazungu bakunda kuba bakeneye usanga ari sophistique udashobora gusobanura ibyo aribyo. Bakora n'amaportrait
nkubwira nk'ifoto y'iwanje ubunyanuka cy'isore nkayibona.
Asha bifata nk'imisi nk'itanu gusa. Mama ashinge ndaronka rimwe ari umuntu ashaka kuza akambwira ati ndashaka kuranga gataburo kanaka nkamukorera. Iyo ubonye ari nk'umuzungu ushira ku madorari hari igihe usanga nayo nko mu kwezi naronse nkaronka nk'amataburo nk'atatu cyangwa ane n'igihe usanga nabuze.
Muri iyo nzu imwe twahasanze kandi n'ubundi musore akora mu bunywero. Avuga ko akora ijoro akaruhuka ku murango. Aho hose ni ukugira ngo aronke inge n'abaho.
Tugishika ngaho umuntu yaribaza ahantu tuzaba gute, ntubwira se ntubwira nyoko ntubwira munsi y'urugo. Ariko ubu ndazi ko iyo ntunze hajya kuri igarika ndaronka yo kwishyura iyo nzu. Sinshobora kugira ikibazo na kimwe cyo gufungura nkivuza. bakunze kuhita ku Barundi
n'inzimwe imeze nk'uruganda rukoregwamo imyuga myinshi irenga itanu abayikora nabo batarashika ku rwego rwo kugira ishirahamwe bavuga ko ari uburyo bw'uko ubuzanywe na kimwe agenda abonye n'ibindi bihakoregwa akabashorera canke akazobibwira abandi
ariko arasukisha agaca abona agakomo keza abo mama hari bamwe bamusanga bakunda twa tudede two munda akaza ati urashaka kunkorera yego birakunda agaca abona tablo hajyano ni hagaca gira ati nibi murabikora ati yego byose turabikora
nzaragaca genda bikora
numwe ngo ntashaka kugenda adatwaye kandi kana
aba Barundi batera kamo abandi bagenzi babo basangiye ubuzima bw'ubuhunzi haba mu Rwanda canke ahandi kurondera ico bakora aho kwicwa n'amaganya canke ngo bagume bateza amaboko imfashanyo Pierre Clavier niyo nkuru ikigari ku bwijwi rya Amerika.
Mubananya kumviriza radio ijwi rya Amerika Washington DC. Ku nkuru yerekeye igikombe cy'isi yose cyasozewe ejo ku munsi w'Imana mu gihugu cy'u Burusiya, dutega amatwi mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda ari mu Rwanda.
Nyuma y'ukwezi kose mu Burusiya harimo kubera ibirori by'ishiraniro muri ruhago, byarangiye ikipe y'igihugu y'Ubufaransa yongeye kwisubiza icyubahiro iterura igikombe cy'isi ku nshuro ya kabiri. Imbere y'abantu 178,011 kuri Stade Luzhniki mu mujyi wa Moscou, ikipe y'amabara y'ubururu ntabwo yashidikanyije ubwo yanyagiraga Croatia 4-2. Didier Deschamps umutoza wa Faransa yiruhukije ubwo yageraga ku muhigo uhigurwa n'abake mu isi y'imikino. Yatwaye igikombe cy'isi mu myaka 20 ishize, icyo gihe akaba ari we wari wambaye igitambaro cya kapiteni, none yongeye kugitwara atoza, ibikaba bishimangira umutekano wo kugumana akazi ke. Mu bakinnyi ngenderwaho batanze umusanzu ufatika kugira ngo iri kamba ry'Ubufaransa rigerweho, twavuga Antoine Griezmann, Paul Pogba, Kylian Mbappe, N'Golo Kanté, Samuel Umtiti, Benjamin Pavard na Rafael Varane. Croatia kuva itangira irushanwa ry'igikombe cy'isi yakomeje kuvutagura amakipe yose nta mbabazi, kabone n'ubwo hagombaga kwitabazwa iminota y'inyongera cyangwa akamaramaka ya za penaliti. Gusa iby'iyi kipe byagumye bigeze ku munwa ubwo binjiranaga umwaka kuri final, Mario Mandzukic akitsinda igitego cy'umutwe. Bagenzi be barimo Ivan Perisic na Luka Modric batanze ibyo bari bashoboye, ariko bisanga badashobora gushyigura inzovu yabitambitse imbere. Iminota 90 irangira amaboko bayamanitse. Umufana mukuru w'ikipe ya Croatia, Madame Kolinda Grabar Kitarovic, perezida w'iki gihugu, kakanyamuneza kwa kumwenyura ya ntambo n'intambuko byagiye bimuranga ubwo ikipe yabaga imaze gutsinda byasimbuwe n'ubusharire, ahubwo ibyishimo byimukira kuri perezida w'Ufaransa Emmanuel Macron, umufasha we, abafaransa n'abakunzi b'iyi kipe ibihumbi n'ibihumbagiza bo hirya no hino ku isi, harimo na bamwe mu banyarwanda. Abakinnyi b'ikipe y'igihugu ya Croatia nubwo amarira yabavungaga mu maso kubera ko igikombe cyari kimaze kubacika, bibutse ko n'umwanya wa kabiri ku isi ufite agaciro ntagereranywa, cyane cyane ko hari andi makipe yawifuje akawubura, harimo n'Ububiligi bwegukanye umwanya wa gatatu ejo ndi kwa gatandatu butsinze Ubwongereza 2-0. Iyi ntsinzi y'Ubufaransa kuri Croatia yaburijemo umugambi wa Croatia wo kwihimura, dore ko mu myaka 20 ishize Lilian Thuram yari yashavuje abakroate abatsinda ibitego 2 by'abasezereye muri kimwe cya kabiri kirangiza mu gikombe cy'isi. Niba Mario Mandzukic na Luka Modric bananiwe kuba abahuzi, iryo deni ryo mu kibuga rishobora kuzishyurwa n'ibisekuru bizaza. Igikombe cy'isi cya 2018 kibonye nyiracyo, ahasigaye ni ugutegereza ikipe izegukana icyo ku nshuro ya 22. Ni mu myaka 4-5 biri imbere kuri Stade Iconique Lusail yo muri Qatar, icyumweru kimwe mbere ya Noheli yo mu mwaka 2022. Yari Claude Munyandinda, Kigali.
Ku makuru yerekeye inkino yabaye mu mpera zindwi turangije mu Burundi, dutega amatwi umumenyeshamakuru wacu Evariste Nzikobanyanka abiducire ku mayanga.
Kuri uwa gatandatu inkino z'umupira w'amaguru zo kurondera itike yo kuzoja mu nkino za nyuma z'igikombe cy'imigwi iserukira bihugu bya Afrika y'abasore batarenze imyaka 20 zizobera mu gihugu cya Niger mu mwaka wa 2019 zarabandanije mu mpera z'indwi twaraye turangije. Kuri uwa gatandatu umugwi userukira gihugu w'u Burundi Intama mu rugamba wari mu gihugu cya Zambia ukina urukino rwa mbere Matare mu Gifaransa. Ugo rukino gwaranzwe n'ishaka ridasanzwe ku mpande zose kuko igice cya mbere cyarangiye yaba intamba mu rugamba cyangwa ikiporopolo inganya ubusa ku bundi igice cya kabiri caje gutangura naco nyene gifise ishaka ridasanzwe mu minota ya nyuma y'urukino umuguserukira gihugu wa Zambia waronse igitsindo cyawo kiwuha amahirwe yo kuzokina urukino rwo gusubiza umuti muri munda abari ko bakurikirana ugo rukino bari Bujumbura baba bakunze b'umupira w'amaguru canke bamenyesha makuru b'inkino bagize ico babwiye ijwi rya Amerika ugo rukino rurangiye ku nsinzi y'umugwi serukira gihugu wa Zambia umumenyesha makuru Ismail Kwizera akurikiranira hafi inkino afise icabwira umumenyereza w'intama mu rugamba z'abatarenze imyaka 20
ugiye kuraba urukino rwari rumeze neza ku mpande zose kuko igice cya mbere cyarashoboye kurangira imigwi yose inganya ubusa ku bundi mu gice cya nyuma niho twaje kubona umugwiso kwa gihugu inamba mu rugamba utsindwa kimwe ku busa twovuga tuti nukuba barakinye bashaka kuzibira kugira ngo nimiburiburi bave mu gihugu cha Zambia bafise ubusa ku bundi kugira ngo baze rero bakore igikogwa gisigaye hano iwacu mu Burundi nini ingozi twovuga tuti kimwe ku busa ntabwo ari bibi ku namba mu rugamba kuko mu rukino rwo gusubiriza barashobora gutsinda bibiri kuko ama match atandukanye twarababonye
bamwe mu bamenyesha makuru bagenza bati bagerageje guca hirya no hino bavuga bati kuguru ku ntamba kumwe kuri muri Niger ukundi nako kuri hanze bisigura ko bashobora kutagenda hariya ubona mugwi ntamba ufite amahigwe
ugiye kuraba ku ruhande rumwe nkuko babivuga ato kuguru kumwe kuri muri Niger ukundi kumaze kuba gusezera ano mahiganwa nivyo ni Zambia numwe mu migwi mbere twibuke na kahise amaze kuba baserukira akatari gake mbere n'inkino z'igikombe cy'isi yose ku batarenze imyaka 20
ni nabo bafite igikombe cyo mu myaka 2 heze
yego ni nabo basanzwe bafite kino gikombe twovuga tuti ugiye kuraba ku Rwanda rw'umugisho kwa gihugu inamba mu rugamba nini mu nkino zibiri bashoboye kuba bakina turavuga za Sudan za Ethiopia uno munsi waje gukina n'umugwi usanguri muri Afrika y'ubumanuko gusa icyizere kira cari ku namba mu rugamba igiye bokina wa mukenyuru wa basanzwe bakina wo gusatira kugira ngo bashe kuba baronka n'imiburi buri co gitsindo kimwe canke bibiri babone kurengana ariko na ahanini na Zambia nibo skyagose bashobora guhinduka hani wacu Burundi
n'igiki ubwira bamenyereza mu gwi ntama mu rugamba batarenze imyaka 20
ico twobwira Jocelyn Bifubusa asanzwe bamenyereza inamba mu rugamba z'abatarenze imyaka 20 nuko yoshira umutima munda ubwa mbere bakine gwa rukino bashuye kuba bakina igihe basohoka igihugu bataramitwe n'umugwi wa Sudan ndetse babatsindira iwabo ndabona neza ko bishoboka mu gihe yoshiramwo abakinyi umutima akababwira ko bategerezwa gukina mbere intsinzi bayifise birashoboka narijya ugiye kuraba mu nkino zishika kuri zibiri bamaze kuba bakina ku kibuga urukundo mu ntarangozi bamaze kuba batsinda inkino zitari nke byose byo birashoboka umenyereza yuhindura gusa kuko bakine nk'abantu basatira hama turizera neza kubashora gutsinda
urukino rwo gusubiza ni ku munsi wa gatandatu w'inondwi twatanguye ku kibuga cyo kumwumba hariya mu ntara ya Ngozi mu mpira w'amaboko volleyball naho ihiganwa ry'ikombe cy'umukuru w'igihugu ryari rigeze mu cakane kirangiza kuri uyu wa gatandatu umugwi wa gisirikare Muzinga watsinze Espoir iseti 3-2 Amikare watsinze Christ Roi iseti 3-1 umugwi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu watsinze Bujumbura Uwezo wa ndani iseti 3-1 umugwi w'igipolisi Rukinzo watsinze Bisoro iseti 3-0 imigwi ya Amikare n'umugwi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu iregwa kuba yakinishije abakinyi badakwije ibisabwa n'amategeko hakaba harindiriwe ingingo zizofatwa imbere yo kujya higanwa ry'igikombe cy'umukuru w'igihugu umwaka wa 2018 ryinjira mu gice cya kabiri kirangiza Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika rirabashikiza ivyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Mugira mwumvirize ijambo ry'intangamarara rirabashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ministri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo aherutse kugirana ikiganiro n'itangazamakuru avuga ko Ubushinwa n'Uburusiya ari ibihugu bigoye Amerika ariko kandi ko bifite n'ibintu byinshi byayifasha. Ati Ubushinwa bufite ubukire n'umutungo kamere bihagije, Uburusiya nabwo ni igihangange kikishakisha cyane. Pompeo asobanura ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika igomba gukora ibishoboka byose kugira ngo imenye ibyo Ubushinwa bukora n'ibyo burimo. Perezida Donald Trump ashimangira ko Ubushinwa bushakisha uburyo bwose bushoboka bwo kwiba umutungo bwite mu by'ubwenge muri Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi ikurikiranira hafi cyane iby'Ubushinwa bukora kugira ngo bugire ingufu mu karere k'amajyepfo y'inyanja y'Abashinwa no mu isi yose. Mike Pompeo avuga ariko ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa bashobora gufatanya aho inyungu zabo bombi zihurira. Nyamara aho zidahurira, Amerika igomba naho kuba yiteguye kuvugana n'Ubushinwa ku buryo buri wese amenya aho ahagaze mu isi. Nk'uko Pompeo abishimangira, Ubushinwa bufite uruhare runini mu birebana no kurandura intwaro kirimbuzi muri Korea ya Ruguru. Muri urwo rwego, Ubushinwa bugomba gukomeza umurego mu bihano Korea ya Ruguru yafatiwe. Ku birebana n'Uburusiya, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga ko Perezida Trump kuva hagereye ku butegetsi atigeze arya iminwa na rimwe ko hari iby'Uburusiya bubangamiyeho Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko kandi ko hari n'ibindi byinshi ibihugu byombi bifatanya gukemura. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifatanya n'Uburusiya mu byo gushakira umuti ibibazo byo muri Siriya, Korea ya Ruguru no ku bindi byo kwimakaza ituze. Pompeo ati tuganira n'Uburusiya tugashaka aho inyungu zacu twembi zinjiranamo, ariko aho zitinjiranamo tunagerageza kurengera inyungu zacu. Pompeo avuga ko hari amakimbirane ku birebana n'imyitwarire y'Uburusiya mu bice bimwe na bimwe by'isi nko muri Siriya na Ukraine bibangamiye indangagaciro za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko dukora ku buryo Abarusiya bamenye inyungu zacu n'impungenge zacu, nk'uko Pompeo abisobanura. Mike Pompeo yanzura agira ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika izakomeza gushakisha uburyo bwo gukorana n'Ubushinwa n'Uburusiya aho inyungu zinjiranamo, ariko zitinjiranamo izarengera inyungu zayo.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nshuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha ahani hagarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi, tubatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro vyacu kuri radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.